Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese, turi kumwe ndabaramukije hano muri studio ya gatanu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Makankusi. Nanye ndabaramukije, mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Tugiye gukubaho gutumiza mu mahanga ibintu bya seke, harimo n'inkweto. Amahoro zishyiroga kuri gasutamo agiye kubanza zamuzwe kugira ngo byibura izo mukora zitangire kubona isoko.
Uwo ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda w'u Rwanda, François Kanimba, avuga ku ngamba zafatiwe caguwa. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya.
Umwanya makuru avugwa hirya no hino, dutangure ku nkuru yerekeye Burundi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ivuga ko itewe impungenge zikomeye n'ingingo iherutse gutangazwa na Leta y'u Burundi yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe atari make adaharanira ibyicaro bya politiki no guhagarika amatungo yayo. Mu itangazo ryanditse Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imenyesha ko iyo ngingo igeramira kurushiriza ubwigenge bwo kuja hamwe no gushikiriza ivyiyumviro. Gutyo ambasade yumvikanisha ko iyo ari intambwe igaragara yo gusubira inyuma mu mugambi wo kurondera amahoro n'ibiganiro mu Burundi. Iyo ambasade imenyesha ko amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki ari ikintu gihambaye cyane ku bijanye na demokrasi n'ukuri, kubera atuma abanyagihugu bavugana na Leta yabo ku bibazo bikomeye by'igihugu. Aba ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi bumenyesha ko amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki afasha abanyagihugu kumenya ibiranga ubuzima bw'igihugu, akongera akavuga ku bitagenda neza mu gihugu. Avuga na ukuvugana hagati ya Leta n'ayo mashyirahamwe vyotegerezwa kubahirizwa kubera amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki aserukira abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga nuko ingingo ya Leta y'u Burundi yo kugira imirimo y'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ishobora kubuza Amerika kubandanya gufasha Abarundi biciye muri ubwo buryo bari basanzwe bakorana. Nk'uko Perezida Obama aherutse kubimenyesha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyemeza ku vyerekeye gukorana n'Abarundi no kurondera uburyo bwo kugabanya intererano, bwo kubandanya intererano yazo. Amerika iriha agaciro uruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki, ikaba ihayagiza ukwitanga kw'ayo mashyirahamwe ku bijanye n'iterambere ry'igihugu, cyane cyane muri ibi bihe bitoroshe na gato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gushigikira Abarundi n'uburyo bashikiriza uburenganzira bwabo ku bijanye na politiki n'agateka ka muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko mu gihe ibibazo vya politiki n'ubutunzi bibandanya kwiyongera mu Burundi, gukandamiza amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki bicye kubiri n'iby'Abarundi bakeneye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Leta y'u Burundi gukuraho idatevye ingingo ihagarika amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki kugira Abarundi bashobore kubandanya kuronka uburyo bwo guteza imbere igihugu cyabo mu mahoro.
Papa Francisco azatangirira uruzinduko rwe muri Afurika kuri uyu wa gatatu. Biteganijwe ko azajya muri Kenya, Uganda na Repubulika ya Centrafrica. Urwo ruzinduko impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zizera ko Papa azarwifashisha hagashishikariza kwagura uburenganzira bwa politiki, ukwihanganirana gushingiye ku madini no kubaha banyakamwe. Papa hazatangirira rero urwo ruzinduko muri Kenya kuri uyu wa gatatu, asure akajagari ka Kangemi, ni mu buryo bwo gukomeza gukorera ubuvugizi abakene. Byitezwe kandi ko hazashimangira ingaruka z'ibidukikije nk'uko yabivuze mbere mu bindi bihugu, cyavuga ko mu bihugu bikennye ari byo bikunda kurushaho guhura n'ingaruka zikomeye zihindagurika ry'ibihe. Azanabonana n'abayobozi b'amadini atandukanye kugira ngo avuge ku mateka y'urugomo hagati y'amadini. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch wandikiye umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco, umusaba kugira icyo avuga ku bibazo bibangamiye uburenganzira bwa muntu mu rugendo rwe ku mugabane wa Afurika. Uwo muryango warondoye ibibazo byinshi bitandukanye bivugwa cyane mu bihugu byo mu karere nka Kenya, Uganda, Repubulika ya Centrafrica, ndetse uvuga no ku bibazo by'ihohotera n'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Muri urwo ruzinduko, Daniel Bekele, umuyobozi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afurika, havuga ko guverinoma y'u Burundi ikomeje kubangamira no kugirira nabi impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abanyamakuru, abagize uruhare mu myigaragambyo yo kwamagana manda yindi ya Perezida Pierre Nkurunziza. Uwo muryango rero uvuga ko abantu benshi barimo abagize uruhare mu myigaragambyo, abatavuga rumwe na Leta, bakomeje kwicwa, abandi barenga 200,000 bakaba barahunze igihugu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubananya kubashikiriza makuru twabateguriye. Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yagirije igihugu cya Turikiya kuba casogose imbugita mu mugongo w'Uburusiya kandi ko gifashe iterabwoba inyuma yuko indege y'ingwano z'ingwano za Turikiya F-16 zirashe indege y'ingwano y'Uburusiya SU-24 ku rubibi hagati ya Turikiya na Siriya. Bategetse b'igihugu cya Turikiya batangaza ko iyo ndege yarashwe no munsi wa kabiri inyuma yuko yinjiye mu buryo butarekuriwe mu kirere cya Turikiya, ikihoza igabishwa ryo kwiva muri ico kirere ryabaye inshuro 10 mu kiringo c'iminota 5. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turikiya Ahmet Davutoglu yamenyesheje ko igihugu ciwe gifise uburenganzira bwo gufatira ingingo uwari we wese yinjiye mu kirere cya Turikiya atabifitiye uburenganzira. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko iyo ndege y'ingwano Sukhoi-24 itigeze iva ku butaka bw'igihugu cya Siriya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye ko iyo ndege y'Uburusiya Sukhoi-24 yarashwe n'indege y'ingwano y'igihugu cya Turikiya F-16 inyuma yuko imbere yaho abategetsi b'Uburusiya bavuze ko iyo ndege yakorewe n'abantu barashe bari ku butaka. Yamara amenyesha ko iyo ndege yari hejuru y'ubutaka bw'igihugu cya Siriya ku kilometero kimwe umuntu avuye ku rubibe n'igihugu cya Turikiya, aho yarasiwe ko iyo ndege itigeze igeramira igihugu cya Turikiya.
Mu gihugu cya Misiri abarwanyi b'umutwe wa Ita Islamike bigambye ko ari bo bagabye igitero kuri uyu wa kabiri cyahitanye umucamanza abapolisi babiri n'umusivili umwe. Icyo gitero cya bombe cyabereye ku hoteli yo mu majyaruguru y'ikigobe cya Sinai kiri mu maboko y'abajihadisti. Ubuyobozi bw'i Kayiro bwavuze ko icyo gitero cyakomerekeyemo abandi bantu 12 cyabereye ku hoteli Swiss Inn iri El Arish, aho naho abacamanza bacunga amatora abadepite mu gihugu bari bacumbitse umunsi umwe mbere yaho. Misiri ivuga ko habagabye icyo gitero batatu bishwe, ariko umutwe wa Etat Islamique wo wavuze ko igitero cyagabwe n'abarwanyi bawo babiri gusa. Ishami ry'umutwe wa Etat Islamique ryo mu Misiri ryavuze ko ari ryo ryagabye icyo gitero ubinyujije uwo mutwe ubinyujije mu itangazo washyize kuri internet. Ni nawo wavuze ko wagabye igitero cyahanuye indege y'Uburusiya yari itwaye abagenzi 224 hejuru y'ikigobe cya Sinai ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yiyamirije ibitero bitari bike bimaze iminsi bigigwa n'abanyapalestina mu kuvuga ko ari iterabwoba igihe yabonana n'umuswi wa kabiri n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu mu gisagara cya Yerusalemu. John Kerry yatangaje ko yashaka kuganira na Netanyahu uburyo bwogwanya iterabwoba n'ubwicanyi butagira insiguro mu rugendo rwiwe rwaye inyuma y'amezi abiri y'ubutana mu mitwe kwihaye inkumbi hagati ya Israel n'abanyapalestina. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Israel ikigwanya intagondwa z'abaislam. Bitegekanijwe ko kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry agiranira ibiganiro na perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas mu ntara ya Cisjordania.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tujyana noho muri Liberia, aho umwana w'umuhungu yahitanywe na Ebola. Abategetsi bashinzwe ubuzima bavuga ko uwo mwana yahitanywe na Ebola ari uwa mbere uhitanywe n'iyo ndwara mu mezi hafi atandatu. Umwana w'imyaka 15 y'amavuko wo mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Monrovia yasuzumwe iyo ndwara mu cyumweru gishize. Ise n'umuvandimwe we nabo babasanganye virusi ya Ebola. Babajyanye kuvurirwa ku kigo kiri hanze ya Monrovia hamwe n'abandi bantu batatu bo mu muryango. Abategetsi muri Liberia barimo gucungira hafi abandi bantu barenga 150 bashobora kuba bafite iyo virusi. Barimo abakozi b'umuvuzi n'abandi bagize aho bahurira n'uwo muryango. Kuba hari abantu bashya banduye bisubije inyuma icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afrika byari byavuzwe ko kitakirangwamo Ebola ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 5. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ni ryo ryari ryabitangaje. Cyakora abantu bashya bongeye kuboneka baranduye mu kwezi kwa 6. Umuyobozi w'itsinda rishinzwe gutabara ku byerekeye Ebola muri OMS Bruce Aylward yavuze ko bitarasobanuka ukuntu uwo mwana w'umuhungu yanduye Ebola. Yavuze ko uwo mwana hamwe n'umuryango we ntaho bizwi mu mateka ko bahuye n'abarokotse Ebola cyangwa se abo yahitanye. Liberia ni kimwe mu bihugu bitatu byazahajwe cyane n'icyorezo cya Ebola cyatangiye mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2013. Abantu barenga 10,000 banduye iyo ndwara ya Ebola muri icyo gihugu, 4,800 yarabahitanye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, iyi gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 48 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri www.radioyacu.voa.com.
Tukomereze ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda irateganya guca inkweto, amasakoshi bya caguwa bamwe bita sekeni, bivanwa hanze igihugu mu rwego rwo guteza imbere ibikomoka ku ruhu bikorerwa mu Rwanda. Cyakora yaba abakora izo nkweto bo mu Rwanda, abazicuruza babwiye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda hakiri kare kuko ngo ibikorwa byabo byo mu Rwanda bitari byagira ubwiza nk'ibiva hanze. Leta rero irateganya kongeza imisoro y'ibiva hanze bizwi nka caguwa kugira ngo ababihaguraga ababiranguraga bacike intege. Ibi byose biratangira n'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2016. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Inyigo yakozwe na Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda igaragaza ko u Rwanda rukura miliyoni 14 z'amadolari buri mwaka mu byo rwohereza mu mahanga bikomoka ku mpu zidatunganijwe, mu gihe impu ziramutse zitunganyirijwe mu gihugu imbere zigakorwamo ibikoresho binyuranye birimo inkweto, amasakoshi n'imikandara byakwinjiriza igihugu akayabo ka miliyari 170 buri mwaka. Leta y'u Rwanda ivuga ko yafashe umugambi wo guhagarika imyenda, inkweto, imikandara byose byambawe byatumizwaga mu mahanga kugira ngo bakora ibikomoka ku ruhu mu Rwanda babashe guteza imbere ibikorwa byabo. Uyu ni Ministre w'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda, François Kanimba.
Hari ibyemezo uguverinoma yatangiye gufata. Tugiye gukuraho gutumiza mu mahanga ibintu bya sekeni. Imyenda ya sekeni murayizi, harimo n'inkweto. Nuko iri soko ryari rifitwe n'inkweto za sekeni zuzuye mu Rwanda, turikorera umugambi tukarifata sekeni tukayihagarika.
Ministre w'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda, François Kanimba, mu nama yagiranye n'abakora ku bikomoka kuri uwo mu Rwanda, yabatangarije ko bitarenze umwaka utaha gahunda yo guhesha agaciro ibyo bakora izaba yatangiye.
Uw'icyemezo cya mbere ni uko ziriya nkweto zambawe ziva hanze, amahoro zishoka kuri gasutamo agiye kubanza zamurwe kugira ngo byibura izo mukora zitangire kubona isoko, nubwo mutaragira ubushobozi burambye bwo gukora nziza nyinshi zisimbura. Turateganya ko amahoro zaka kuri gasutamo yari hafi 35% mu kwa mbere azajya kuri 70%, mu kwa karindwi akazajya ku 100%.
Nubwo iyi gahunda igamije guteza imbere Abanyarwanda bakora umwuga wo gutunganya ibiva ku ruhu, hari benshi bemeza ko ibyo bamwe mu Banyarwanda bakora bitaragira ubushobozi bwo guhangana n'ibiva mu mahanga.
Ndababwiza ukuri yuko hari abantu benshi bagiye bahagura inkweto bakayigura 600,000, ariko ubu nabazinzaniye kuzisubiramo kuziforuma bushyashya bitewe n'uko ari udukarito gusa, kuko ni nambara inkweto imeze neza yakorewe mu ruganda rw'iwacu. Ukambaza uti inkweto wayikuye, inkweto nayikuye hariya hari so de parade. Umuntu azagura inkweto nta guhayurana, ariko natwe nidushaka gukora twishyirira mu mufuka gusa ntacyo tuzagera.
Si ikibazo cy'ubushobozi buke bukigaragara ku bakora ibiva ku ruhu mu Rwanda, kuko hari benshi bari muri uyu mwuga kugeza ubu bavuga ko bataranagirirwa n'icyizere n'Abanyarwanda ubwabo, kandi bigaragara ko ibyo bakora bigenda birushaho gutera imbere.
Hari ukuntu ushobora kureba ugasanga hari ibintu byiza dukora aha ngaha, ahubwo hakabaho ikibazo cyo kuba ubwinshi bwabyo, hakabaho n'ikindi kibazo cyo kuba isoko n'isoko dufite n'abacu bafite ubushobozi uko babigura babitera umugongo. Dufate nk'urugero, hashize igihe rwose mu banyamakuru bacu hasohotsemo abantu bashobazi gukora neza nk'inkweto, nk'urugero za butine, nk'imikandara myiza, ugasanga ngaho polisi yajya kugutaga komande akagenda akabyazana ibintu aguze hanze.
Abakora inkweto, imyenda, amasakoshi byose biva mu ruhu barasaba leta ko mu gihe yaba itaraca burundu ibi bikoresho byinjizwa mu gihugu bikuwe hanze yaba byibuze igabanije imisoro bakwa iyo binjije mu gihugu ruhu rutunganije ngo babashe gukora inkweto, amasakoshi n'imikandara, kuko imisoro bakwa ituma inkweto zikorerwa mu Rwanda imbere zigumya guhenda kurusha iziva mu mahanga. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, tuve mu Rwanda tuze mu Burundi. Aho mu ntara ya Ruyigi havugwa urupfu rw'abantu batatu mu gitero, buramatari w'iyo ntara Abdullah Hassan avuga ko cagizwe n'abasuma. Ibi abivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Ubwa mbere ntanguye kubeshuza izo nkuru nivuye makube kuko ta gitero cabaye mu ntara ya Ruyigi. Icabaye gusa ku munsi w'ejo harabaye akagwi k'abasuma kaje gafise inkoho bari abashika batatu. Kataka karasa abari mu bunywero muri komine Gisuru ku mutumba bitaga Chokwe baca barasa umupolisi hamwe n'umuyobozi w'ishure ritoya.
Abo bantu barashwe se bitabye Imana cyangwa barakomeretse?
Muri abo bantu baje kutera bari abashika batatu bafite inkoho imwe baca barasa umupolisi yaciye acikana ashitse mu bitaro hamwe n'umuyobozi. Bahejeje kurasa uyu mupolisi muri abo hari hati hajyamo umwe aza gutora inkoho nabo nyine kubera abapolisi bari bamaze kwemerezwa na baca baramurasa.
Ubwo mu magambo makeya hapfuye bangahe, hakomeretse bangahe?
Umva, hapfuye umupolisi, uyo muyobozi w'ishure rito hamwe n'umuri abo bari baje kwiba ngaho muri ako karere ka Gacukwe.
Harabatawe muri yombi muri abo ngabo bari baje gutera babasuma?
Muri abo basuma nta n'umwe yashoboye gufatwa kiretse iyo gusa barashe. Abandi nabo abenegihugu hamwe na komisariya ajejwe umutekano mu ntara ya Ruyigi baraye barakora ijoro ryose babakurikirana. Mugabo twaraje kumenya umwe ava muri ntuze komine Ruyigi muri zone ya Rusengo yahora ari umudemobilize. Abenegihugu bafatikanije n'abajejwe umutekano barabakurikiranye gushika barenga umupaka, urumva ntibaca basaba kwinjira mu gihugu cya Tanzania.
Muri rusange bwana guverineri, umutekano umeze gute muri province yanyu ya Ruyigi?
Muri rusange umutekano mu ntara yacu ya Ruyigi umeze neza. Abenegihugu bariko baritabirira ibikorwa rusange byo kwiteza imbere. Uriko bararima imiceri, ibiyoba hamwe n'imyimbati. Urumva atarako kaciyemwo amahoro n'umutekano akwiye kubera abenegihugu twarashizeho inzego ku mutumba bita nyumba kumi. Uyo nyumba kumi rero aca atwara inzu cumi akazaja araraba uruza n'uruza muri izo nzu cumi araba ikibagenza. Abo rero baradufasha cyane kugira ngo bafatikanije n'inzego zijeje umutekano kugira amahoro asasagare mu ntara yacu ya Ruyigi.
Bwana guverineri Abdullah Hassan, ndabashimiye.
Murakoze namwe.
Mu Burundi kandi amazu 150 n'imiryango y'ibiti, imivyaro y'ibiti muri Ntunga 440 n'impome z'ishure nivyo vyahitanywe n'imvura yaguye muri zone Mukungu, komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu baho batumwe ikomo kuko tibwagaho ni kwibidukikije ari yo nkwezi y'amarere, bagasaba abagira neza kubagarukira ko mu gihe utwabo twatwawe n'iyo mvura isegenye. Fidelite ishatse nivyo adushikiriza.
Iyo mvura yabaye imboneka rimwe ngaho imukungu, abanyagihugu baho twaganiriye bavuga ko batari bwigenda rimwe babona hagwa imvura nk'iyo yaraye ibamariye kutwabo. Abenshi muri bo bayibonye bwa giturumbuka.
Iyi mvura kenshi yaguye turi mu ndimo, twageze turashika dusanga akaba kabaye.
Twagiye tubona ikivura kigwama nk'isaha yose kigwa, tutangura kubona umuvu useseka cyane uva hariya hejuru mu misozi, dutangura gusahura abana. Rero
naragize ubwoba cyane kuko imazi ya kimama amashuri imbere y'amashuri n'ukuvuga twarasenga dutabaza imana urabona ni imana ko yadutabaye iyo shuri twarimo ntiyabomo havuga dawa twese
iyo mvura yononye ibintu bitari bike ariko nawasize ubuzima nkuko abanyagihugu babivuga ku mukungu imana yarakinze kuko iyo mvura yigwa mu ijoro yari gusasika inkumbi
ibibuye byaza birasiduka biva ku misozi hejuru biza ugasanga birinjiye no mu mazu ariho n'umugore kugira bamukureyo honyine bazanye ingazi n'ibiti byo gutarika kugira ngo baronke ukuntu bo mukura yagize ingorane yatswe nawe nyine guca twagwa wundi bana babiri babavatiye mu mazi batembye mugabo bariko baragira mitendo ubu iyo yaba mu ijoro mu bantu bose basanzwe iki gikukura ca bomoreye ko nta numwe yari kurokoka kuko ntibari kubimenya yuko batewe n'uruzi bari kwibaza ngo niyamvura irikiragwa gusa bisanzwe
hagataho mu byononekaye harimo kiretse amazu agera kugira 50 iyo cy'ishure rito ryo ku mukungu wa kabiri ryasidutse muhonekaye cyane harimo inzu y'umunyobozi w'iryo shure hamwe n'ahari hasanzwe ububiko bw'amakaye n'ibitabo by'ishure bikoreshwa n'abanyeshuri hamwe n'abigisha muri ivyo rero nta kimwe cyarukotse mu gihe abanyeshuri bari mu kiringo cy'ibibazo ubuyobozi bwo kuriryo shure bwaciwe batwara ku yindi shure kugira ngo bashobore kubandaniriza ibibazo ariko abanyeshuri ubu bafite cyane cyane ingwane y'ibikoresho nk'amakaye n'umwambaro w'ishure kubera ko ibyo bari bafise byahitanwe n'imvura abanyagihugu b'umukungu twaganiriye bavuga ko ibyo byago byarari bashikiye bivuga kudakingirwa kw'ibidukikije
ibidukikije sinovuga ko byubashyirijwe neza na gatoyo ya kuko ibiti barabyicaguye baramara babiturira amakara ahandi naho ugasanga imisozi baraturibira iyo baturiye rero ivyatsi bishobora kubana inkukura bica bibura ibiti byo shigikiye inkugura bica bibura tugaca tugira ingorane rimvura iguye
abazezi intwaro baravyitaho mugabo bajya abakozi babo nibo tubona ko ataco bakora
mufite tuvuga abakozi bo mushaka kuvuga bande mu camaye
bajya bazezwe ibyo bidukikize urabona hari abazezwe intwaro n'abazezwe ibidukikize bigahera tubona tukubigwa rero biraba uwariwe
ikindi cyababaje abanyagihugu nuko n'umugambi bari bageze guti cyabo gukinga ibidukikije mu gutera ibiti nawe nyine wasinzikajwe n'iyo mvura yarayiguye aho ni mu gihe imivyaro y'ibiti ingana 40,000 yarahitanwe n'iyo mvura aho rero basaba ko bagarukira ko kugira ngo umugambi wabo ubandanye ndayinahaze Aroni umukuru mutumba mukungu ariko arabeshuza abo bagiza je bidukikije ko tacho bakora
ahatubonesha amaso byinshi byasinzikaye mu ntambara kubera abasirikare niho basenya abajandarume niho basenya nabene igihugu nabo niho basenya kuko ahandi ku metero ziri kure cyane ntibasha gushika kubera imvuzo umutekano
abanyagihugu twavuganye baridoga yuko abajejwe ikibazo cyo gukinga ibidukikije ngaha iwanyi mukungu ataco bakora
tutovuga ngo ababijejwe ntibakora kuko turabona bafata bagahanwa ariko kandi baza guhana ibararyamaze kuga
abanyagihugu bahuye n'amahano iyo mvura basabagira neza kubagarukira ko cyane cyane mu kubaronsa bifungurwa n'amahema bakikamwe umusaya ubuyobozi bw'intara bwobwo bwihutiye cyane cyane gusibura ibarabara rya Rumonge Makamba ryamaze kuri uyu wa mbere ikingo cy'amasaha ane ridakora kubera iyo mvura Inyanza Lake mu ntara ya Makamba Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru mu gutera dusozera ibiganiro byacu tukatubanze tumuvishe aka karirimbo Shamba ka Kidumu
Morele masamba Kanoga inga kanyaka nande kandimuri uchatawe Nafyumba mumika nini mitito Yuko keli vikoko vya fuga Mazenga joekewa Mori kanoga inga Harama ikiti chafuga Kikatera muka ukoko Aukensi tuwa dutera mye Tukikuja sukuru tuwe suka ture Iki yako kikarima Tega matu igwaruka Taba umwebuta Munga ninu wakukiti Wakumono Kangu munga ni Mugano kariho Ira kwata munaru mugani Wari no shamba
Shamba Yewe shamba Tafugi shamba Shamba ikana kariho
kino kibanza aho hambere hagise barabangwa akabibise wibiweba imandwa za kiranga kirumwero ibyo tugusavye bingana uko yibinga kiranga kirumwero umaze sondebera ibise wibiweba sondebera imandwa za kiranga sondebera diri mana kasarya ngombe sondebera se piwiwe sondebera manwa za kiranga sondebera diri mana basa kyangombe kyangombe kwanda kyangombe kiwonde kyangombe kwanda kyangombe kiwonde
Shoti z'ijwi rya Amerika hako karirimbo Shamba indirimbo ya Kidumu twizeye ko ibanejereje mwayihitiwemo numwe mubadufashe kubuhanga bw'ibyuma Fatuma Karara Arimasi uyikunda cyane natumwe rero twizere ko yabashimishije
Mukanye turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije twababwiye ku nkuru yerekeye Burundi ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ivuga ko itewe impungenge zikomeye n'ingingo iherutse gutangazwa na Leta y'u Burundi guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe atari make adaharanira ibyicaro bya politiki no guhagarika amatungo yayo mu itangazo ryanditse ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi imenyesha ko iyo ngingo igeramira kurushiriza ubwigenge bwo kuja hamwe no gushikiriza ibyiyumviro gutyo ambasade yumvikanisha ko yari intambwe igaragara yo gusubira inyuma mu mugambi wo kurondera amahoro n'ibiganiro mu Burundi
Papa Francisco umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi hose azatangira uruzinduko rwe muri Afurika kuri wa gatatu mu gihugu cya Kenya azajya muri Uganda no muri Repubulika ya Centrafrica urwo ruzinduko impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu zifite ikizere ko Papa hazarwifashisha mu gushishikariza kwagura uburenganzira bwa politiki ukwihanganirana gushingiye ku madini no kubaha banyakamwe
Prezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yagirije igihugu cya Turikiya kuba casogose imbugita mu mugongo w'u Burusiya kandi ko gifasha iterabwoba inyuma y'indege z'ingwano za Turikiya F-16 zirashe indege y'ingwano y'u Burusiya Sukhoi 24 kuri ubu bibe hagati ya Turikiya na Siriya
Mu gihugu cya Misiri abarwanya umutwe wa Ita Islamike bigambye ko haribo bagabye igitero cyo kuri wa kabiri cyahitanye umucamanza abapolisi babiri n'umusivili umwe icyo gitero cya bombe cyabereye ku hoteli mu majyaruguru y'ikigobe cya Sinai kiri mu maboko y'aba jihadiste
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yiyamirije ibitero bitari bike bimaze iminsi bigigwa n'abanyapalestina mu kuvuga ko ari iterabwoba igihe yabonana no musiko wa kabiri n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu mu gisagara cya Yerusalemu
Inama y'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburasirazuba bwa Afurika mu magambo ahinnye iteraniye I Kigali mu Rwanda mu byo igomba kwiga harimo gusuzuma ku buryo abadepite b'u Burundi bane basimburwa muri Liberia umwana w'umuhungu yahitanywe na Ebola abategetsi bashinzwe ubuzima bavuga ko uwo mwana yahitanywe na Ebola ari uwa mbere uhitanywe n'iyo ndwara mu mezi atandatu
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha niho bigarukiye tuweneyo akanya kugushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara Arimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mari kumwe na Fideni Yongabo
na Eugenia Mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi mukomeze rero kugira ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.